Imwumva ni radio izwi ya Amerika ivugiri Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse mugenzi wacu arahise bigira imana dushikiza makuru yo hijya no hino ku isi.
Urakoze Fidel Tiahere mu yavugwa muri Afrika. Uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo azotahuka mu gihugu cy'amavukiro ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu nyuma y'imyaka 10 yaramaze ari hanze y'igihugu. Byashikirijwe na Asoa Adu umunyamabanga mukuru w'umugambwe Front Populaire Ivoirien FPI umugambwe wa Gbagbo. Nyuma kandi yaho yejejwe na CPI ku byaha byo guhohotera ikiremwa muntu mu ntambara hagati ya bene gihugu yabaye nyuma y'amatora yo mu myaka y'2010 n'2011. Mu kwezi kwa kane sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yemeje ko Gbagbo n'uwahoze ari hafi yiwe Charles Blegoudé bejejwe. Umusirikare aramutswa ubutegetsi muri Mali Colonel Assimi Goita yaratahutse mu gihugu ejo ku munsi wa mbere avuye muri Ghana inyuma y'aho abakuru b'ibihugu byo muri CEDEAO biyamirije icyo bise kudeta igira kabiri muri Mali. Bamusabye kugena umushikiranganji wa mbere mushasha ariko birinda gufatira ibihano icyo gihugu. Mu nama y'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Ghana ku munsi w'Imana, ibyo bihugu 15 byo mu burengero bwa Afrika byarakumiriye Mali muri uwo muryango byongera bisaba ishingwa rya leta nshasha itavangura. Goita mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze yagiye imbere abasirikare bakuye ku butegetsi perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita inyuma y'imigumuko y'abanyagihugu bamwagiriza kurya ibiturire no kunanirwa guhashya iterabwoba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu yavugwa mu makungu ibigo bijejwe iperereza mu Bwongereza hamwe n'ibigo bijejwe umutekano ku mugabane wa Buraya byarifatanyije na Leta Zunze za Amerika mu matohoza mashasha agamije kumenya neza amamuko y'umugera wa corona nk'uko abategetsi b'izo mpande zibiri babivuze. Ikibanza ayo matohoza azoshimikira ko ni ikigo cyo mu Bushinwa kiri mu gisagara cya Wuhan gikora ubushakashatsi ku migera. Niho hakekwa kuba haraturutse uwo mugera umaze guhitana abantu bashika imiliyoni 4 ku isi. Abategetsi b'Ubwongereza bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bakeka ko uwo mugera watorotse icyo kigo. Mu ndwi iheze perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yategetse ibigo bya Amerika gukora amatohoza yimbitse ku mamuko y'uwo mugera no gutanga ibizoyavamwo mu mezi atatu. Itegeko rya perezida Biden ryaje inyuma y'aho iperereza rya Amerika rimenyeye amakuru y'uko hari abashakashatsi batatu bo muri laboratoire ya Wuhan barwaye mu kwezi kw'11 2019 imbere y'uko umuntu wa mbere avugwa ko yanduye uwo mugera. Ubwongereza bwaratangaje ku munsi wa mbere umugambi wabwo wo kwihutisha gutwara abakozi b'Abanyafuganistani babukoreye hamwe n'imiryango yabo imbere y'uko inteko za Amerika na OTAN ziva muri Afghanistani. Ubwongereza buvuga ko abo bakozi babukorera benshi babafasha gusobanura ururimi. Abarenga 1,300 hamwe n'imiryango yabo baza bamaze gushikanwa mu Bwongereza, abandi barenga 3,000 byitezwe ko batwagwa mu minsi ya vuba. Umushikiranganji wo kwivuna avansi w'Ubwongereza Ben Wallace yavuze ko abo bahoze babakorera atankeka bazohigwa buhongo n'abatalibani hamwe n'iyindi mihari y'abarwanyi igwana leta mu gihe amakungu azova muri icyo gihugu. Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu biri muri OTAN byamye biremerwa n'abaharanira agateka ka muntu basaba kwimurira ibyo bihumbi by'abakozi bakoranye mu gihe kingana n'ibinyecumi bibiri izo ntambara zimaze.
Aloys Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hijya no hino ku isi. Kubu umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo ruguruye inyuma yaho wugariwe kubera ikiza cha COVID-19
nkuko twabimenyesheje ejo munsi wa kabiri saha zibiri yuko Abarundi bashobora kuja muri Kongo canke abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba.
Uyo ni Tade Ndikumana umushikiranganji w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rujejwe gutohoza ivyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko rwapfunze Aimable Karasira rumukurikirana ko ivyaha byo guhakana no guhishingiro genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Karasira yahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda azwi cyane ku muhora wa YouTube atari umunwa mu kunebagura ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagiribusa.
Amakuru yitabwa muri yombi rya bwana Aimable Karasira yemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB.
Aya makuru niyo
yego
kurikiranyaho icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. N'ibyaha bihanwa n'ingingo ya gatanu ndetse n'iya kabiri y'itegeko ryerekeranye icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Bwana Murangira namubajije niba bidashobora gufatwa ukundi kumva warokotse genocide akurikiranyweho kuyihakana.
Itegeko ribuza umuntu wese guhakana genocide ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utararokotse genocide yakorewe abatutsi. Umuntu wese rero wakora ibyo bikorwa byo guhakana genocide yabikurikiranwaho.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yanavuze ko Karasira ibyakurikiranyweho bikubiye mu biganiro yakunze gutanga ku miyoboro itandukanye ya YouTube.
Urugero natanga rwa vuba ni amagambo yavuze ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu.
Yego.
Televiziyo ikorera kuri murandasi YouTube yitwa Umurabyo TV. Yego. Yavuze ko genocide yakorewe abatutsi itateguwe, ko yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida Habyarimana. Ayo magambo rero akaba agize ibikorwa bihanwa n'ingingo ya gatanu guhakana genocide, aho mu gika cy'iyo ngingo igika cya kane ivuga kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide itateguwe.
Kugeza ubu hari gifatwa nk'impuruza, aho kuri interinete abantu basabye gushyira imikono kuri iyo mpuruza basaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi n'izindi nzego zifite aho zihura n'amategeko gufata Karasira n'umunyamakuru Agnes Nkusuwimana wa Umurabyo TV bagafungwa. Umuvugizi wa RIB yavuze ko mu gufata Karasira bitashingiye kuri iyo mpuruza. Nabajije umunyamakuru w'Imana Nkusi niba adateye ubwoba n'iyo mpuruza.
Njye nari umutegetsi urampamagara, nta RIB irampamagara. Njyewe ndaho ntegereje kandi bamuhamagara nakwitaba, njye nta bwoba bafite kuko njyewe mba ndi mu kazi kanjye kandi akazi ngakora nabanje kwishinga amategeko maza gusasa ibyo mvuga byose, cyane ko barabizi kundega kuvuga ngo napfobya genocide ingengabitekerezo nemerwe kuko njye naranabitezwe baho umwere mu rukiko rw'ikirenga nabaye umwere kuri icyo cyaha. Ntabwo rero njyewe nsa gukora mpubutse ubwo imyaka itanu nafunzwe ni myinshi, amategeko navuyeyo nabanje kuyiga cyane.
Ifatwa rya Karasira kuri bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi ntiryumvikana. Madame Clarisse Kayisire Mukundene ari muri abo kandi akurikiranira hafi ibiganiro bya Karasira.
Ngiye nk'umucikacumu wa genocide yakorewe abatutsi, icyo navuga ku ifatwa rya Karasira nuko ntabyumva, ntabwo bivuga ko hari umuntu uri hejuru y'amategeko. Impamvu ntabyumva nuko yari icyaha aregwa. Murumva kuko Karasira yahakana ikintu kishe umuryango we. Nakurikiye ibyo byavuze byose nabishyira ni nka opinion, donc ni ibintu umuntu yajyaho impaka akurikije ibyo avuga, noneho akarebwa koko nimba yarahakanye genocide.
Mu bihe bitandukanye bwana Karasira yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imigenzereze mu butegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Ntanatinya gushimangira ko abari abarwanyi b'Inkotanyi aribo bamwiciye ababyeyi. Aha yari ku muyoboro wa YouTube.
Abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko nta rwabo bahimba inkuru zitabayeho, bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Florodurante wari interahamwe ukomeye, abandi bavuga ko ndi uwabucyana Martini wari uwa Sederi kugira ngo gusa abantu banyange, kandi ntibibaze ibyambayeho kugira ngo ibibi bya FPR bijya kuri uyu muryango wanjye bitamenyekane. Ibyo rero byampaye isomo ari naryo abantu babona nkoresha cyane ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira.
Kuri Profeseri Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi wa politiki mpuzamahanga n'umutekano, asanga gufunga Karasira ari bwo buryo bwiza bwo gucecekesha buri wese washaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye.
Karasira ni ijwi ry'abatagira ijwi, ni ijwi ry'abacitse ku icumu n'abababaye bose n'umuntu uvugira abanyarwanda bose atarobanuye ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu muri urwo rwego afatwa nk'intwari ndetse agakurikirwa n'abantu benshi akaba afite n'abakunzi hirya no hino ku isi no mu Rwanda kumufata no kumufunga n'ubwo gucecekesha abavuga ukuri ku byo babonye cyangwa se ku byababayeho
mu mwaka ushize 2020 nibwo kaminuza y'u Rwanda yirukanye Karasira ku mwanya wo kwigisha ikoranabuhanga bamurega imyitwarire idahwitse mu biganiro yakunze kumvikanamo avuga ko yasabwaga n'inzego zitandukanye kuruca akarumbira ntagaragaza amakosa y'ubutegetsi we akabyanga yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro RIB yavuze ko yemeye kubazwa atunganiwe mu mategeko yahogira ubusanzwe bya Amerika Ikigali
umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo uburuguruye abarundi bafata ingendo bajabuka uwo mupaka bazoriha amafaranga y'amarundi 15,000 abanyekongo nabo bishyura amadolari ya Amerika 30 inkuru dushikirizwa na Desire Yatunyimana ari Kigali mu Rwanda
inyuma y'umwaka urenga umupaka wa Gatumba wugaye kuri no wa kabiri abarundi n'abanyekongo bifuza kujabuka gorubibe baravyemerewe guhera saa 2 mu gatondo hazaba ari nyabagendwa uko byashikijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana
uko twabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri guhesa hazibiri yuko abarundi bashobora kuja muri Kongo cyangwa abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba rero nkuko mubizi duteza gupima abinjiye bose nkuko bisanzwe bikorwa ku bibuga c'indege rero mu gihugu twabonye yuko byo babyiza kubera babagiye cyangwa abinjira nabo nyene bogira icyo baterere kuko murazi yuko ibipimo bigomara menshi rero twashyize ku ngo yuko ari umuntu w'umunyamahanga yinjiye azoriha amafaranga idolari 30 kandi bose bazopimwa atanu mavuyemo ari umurundi nawe akariha amafaranga 15,000 ivyo rero bikazoca biba nikobero cyo kimwe ni mugina
umwe mu banyagihugu baho mu Gatumba yaramenyereye kuja muri Kongo imbibe zicuguruye amenyesha ko ayo mafaranga atabazo yakura ati leta nyabuna nibafashe ayo mafaranga agabanuke bitagenze uko imigenderanire ntizofibaye neza abarundi barihishwa ayo mafaranga abo muri Kongo bobo bagasabwa mweshi kuruta
twebwe nk'abanyagihugu b'abarundi dutegeza gutembera muri Kongo nkuko byamye na kera ariko uvuze ngo ujya gukurisha 15,000 ntiwojayo nkuko umukongomani hoho ntashobora kwiyumvira kuza kuko idolari 30 na mahera menshi cyane ashobora kuba afungiye 180 cyangwa 190 umva ko ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo bahuma amaso abantu ngo imipaka iruguru yituguruye kembera nta migenderanire ihari bo tuma bareka bakagoma bahugaye tukigumya nkuko twari twikumije bari bakwiye basi gushyira ku murundi kuri 5 ku mukongomani ku idolari basi 10 basi kubera bayitwa umunyamahanga ariko naho nyene uzanye ibyo urumva ko ni ya macakubiri kuko bavuze ngo umurundi ajabuka kuri 5 umukongomani aze ku idolari 10 nubundi urumva ko nawabatotejwe ni nkuko ushobora kugerayo wafatwa ukabura umuntu akurengana bivanye nuko bagezi wacu tubacinyiza bagacavuga nabo tugezi wabo baducinyiza
Blanco Bitakwila aserukira abadandaza bato bato bakora udandaza wa ndengambibe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aranegura iyo ngendo yo gusaba amafaranga menshi abadandaza ataburyo bwinshi bafise bakabona ko iyo yugurugwa gyo mupaka ataco rigiye kubamarira
les petits commerçants transfrontaliers de la RDC ne sont pas satisfaits de cette réouverture car
abadandaza bato batondenga mbibe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibanezejwe n'iyugurugwa ry'umupaka kuko babona ko bakumiriwe burundu mu rudandaza rwabo umudandaza muto muto akora akazi kiwe akoresheje umutahe muto kumusaba rero ko buri gihe ajya butsura ubibe ariho amadolari 30 niho kumubuza umwuga wiwe icyo gituma usabye leta y'u Burundi guhindura iyo ngingo mu ntumbero yo kubahiriza abadandaza ndengambibe Burundi na Kongo umushikiranganje Tadendi Kumana yasabye abarundi kubandanya bikingira icyo kiza yamenyesheje ko naho hari agahengwe muri bino bihe ngo bidasigura ko icyo kiza araho caroye yaboneyeho no kwibutsa ko abashaka kwipimisha bakoresheje uburyo bwihuta ibikoresho bihari abakoresha ibipimo navyo vya PCR bagomba gufata ingendo canke bakaza mu gihugu yabamenyesheje ko iminsi yo kuguma mu kato igiye kugabanuka bakazoshikirizwa uko bigiye kuzogenda mu ndwiza Desire Atunyimana Kigali ijwi rya Amerika
Murakoze Desire tukivuga ku Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwiza tunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu Burundi ku bwinshi ni mu rugendo rw'iminsi ibiri yatangwe ejo ku munsi wa mbere muri Kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi Eloge Wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi
Agishika kumugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere President Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuga rimwe n'ubutegetsi Raila Odinga yaciye aja mu gisagara ca Kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe yamushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwiza tunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu
So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments In Burundi, our country is ready.
Urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwiza tunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cyacu kiriteguriye abagwiza tunga mvamahanga kandi twizera ko ubu aricyo gihe nyacyo cyo kubikora kurindira imyaka ibiri cyangwa itatu bishobora kubacereza. Abagwiza tunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi inyubako wa serivisi, amagara y'abantu, amasoko ntanga ngufu, ubutare n'agataka, ugutwara abantu n'ibintu, mukerarugendo, amabanki, ubuhinga bwa none n'ibindi.
Banking, ICT and others.
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day aho abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoroni babongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe
Your Excellency let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on and in the same breath take this opportunity to congratulate Congratulate you and the people of Burundi.
Nyakubahwa reka mfata aka kanya ko kubaho wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye kandi dufasha aka karyo cyo gukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Abanyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifite ikimazi hagati y'imirwi yacu. Muri twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigenderanire hagati ya Kenya n'u Burundi isanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na Perezida Ndayishimiye twashingiye intaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufasha hagati yacu kwihuta kurusha hakaba harimo ibisata by'uburimyi ubworozi uburozi serivisi za leta zirimo no gukariza ubwenge abakozi twanasinye ku bijyanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu
we also signed sports culture and heritage which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations
niko huru yemeje Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'u Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia.
With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
Kubyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikora inka. Kubw'ibyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isugereza ry'umurwe w'iterabwoba wa Shebab kugira ngo utakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifite ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wose wo kugabanya Heko muri Somalia
must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
Niko se barundi yashimangiye Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakazwa.
In this regard our two ministers responsible for trade and investment were directed to review
Muri ntumbera abashikiranganje bajeje ushora mari n'urucuruzwa bategetse gusubira kuraba no gukura inzitizi zose n'intamba zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishora mari bigendera hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no gucikora ko kubifungurwa. Mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira umushyitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afurika y'ubuseruko maze dukomeze imigenderanire kugira dushyitse ibyifuzo by'abanyagihugu bacu
kandi tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye yaturutse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11 Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru rero ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONINURU nari mpuzamakungu gwishinze kugwanya ibigwanisho bito bito byatanguje indwi yahariwe kugwanya mabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha igikogwa gisitse mu gihe bene ibyo bigwanisho bimaze imisi by'ihingumbi mu bihugu nko Burundi Rwanda Republika ya Demokrasi ya Kongo n'ahandi mu karere umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru yimva
Mu bihugu bitatu vya karere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda no Burundi abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiraheze Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishyamwe MIRPD Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement rigwanye kwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean-Claude Senzinkayo niwe twari byoshira hamwe divisi cicaro i Kampala mu Buganda
Tutanza karoro nko ku gihugu cy'u Burundi igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye kwibarabara rya Bujumbura gitega muri Muranza aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwaza ngabo yo kwipete rya koloneli mu gisirikare tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ubwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku gikenekerezo cya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari bakabandi barakomereka bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu batashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza Niko kwibagira rero ibindi bibazo nkame ni ibyo bibera mu gihugu cha Kongo eka no mu bindi bihugu tugarutse mu gihugu cha Uganda hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yo mu burenganzira bwo kugerageza igisasu cha misile yakoze twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga Aruberuto ibinyabuzima vye muri ico kiyaga abasanzwe bakoresha yo mazi canka begereye ico kiyaga ntangaruka bibizogira
Kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA International Action Network on Small Arms wishinze kugwanya ibigwanisho bito bito batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha MIRPD ijisho ryayo mashyirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini ribona ko ubwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu
duhereye ku madini amashyirahamwe amaleta intwaro abanyamigambwe eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagi kunyarucari ko bose boshyirahamwe ingufu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye
akane nako kamukesha amemoza makungu ONU yemeza ko kumwaka kumwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga 500,000 cyane cyane mu bihugu birimo uruhagarara Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile bigwanisho byose ndetse umusirikare umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarore Pierre Claver ni inkuru Kigali ku byejo rya Amerika.
Tugushimire Claver. Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirata. Zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cyazo kuko zirambiwe no kurindira. Inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Bahere mu kwezi k'umunani batangira kuyandikisha dosa gutaha. Kadusinya mu kwezi kwa cumi nubu ntituratha kugeza n'iyi saha tumaze gupfira ibihumbi cyenda kandi aho bose baramaze gusinya kugeza n'iyi saha bamwe bariko bararira bagenda Kenya abandi bariko barafatirwa za Tanzania bitahana n'amaguru
uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe ariko akabashize amezi arenga kuri atandatu zitarataha uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya Nakivale babwiye ijwi rya Amerika uko ikibazo cyabo kimeze
twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ivuyemo
yego
ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turicanye ngaha hama ejo bundi muri uku kwezi kwa gatanu mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi corona ngo tugomba gutaha tumaze kugenda ntibigeze badupima basa batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umuti tubahaye ubwo turataha kugegera n'ibyo wagiye uyu munsi asa basinye abantu bamaze gusinya ni benshi cyane rwose
kugeza ko notari kina saki kainga haba gumati ya mwenye 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 wajana wala lindiri yesu warabu wagumati jango hama wangajango azgole iti wala nituziko ila imu nizo chaa nituziko ila ala siga iti hati kini.
Izi mpunzi zongeye zitangariza Ijwi rya Amerika ko zitakigira ayo zikira nayo zimira, dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye bingana n'ibiro 30 byonyine nkuko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo, ariko ubu amaso akaba yarazihereye mu kirere.
Ubwo twabijyandaje kuko bavuga ko nta urenza ibiro 30 mu ndege, ubwo rero twari twatanze turabigurisha kumaze kubigurisha dusigaranye ibyo bikenya nyine bitegerezwa gutahana. Ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite, turi turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido ababanyi baradufashije bakaduhereza amabido tuvomamo amasahani ko nyine agasafuriye umuntu atekamo nawe urazi ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine.
Iki kibazo cyemezwa na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Madame Epiphane Kabushemiye Ntamwana ko leta yitaza impamvu ishyirahamwe ryita ku mpunzi HR ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake.
By'ukuri Abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka listeri y'abantu zitatu mugabo abantu bamaze kugenda ni bake, hagiye abantu bake bagiye n'indege hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara ni modoka mugabo naho nyene ntibararishikako batambuye kubisaba mu 2020 mu kwezi kwa 10, ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe, ariko nabandi baguma bifuza gutaha twarigeze kwakira muri mu kwezi kwa 4 abarenga 1000 mugabo nabandi baguma bavuga ko bashaka gutaha. Impunzi z'u Burundi no zihanura hari no zihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo, kandi yuko nishyira hamwe z'amakungu rifasha ba impunzi ryo korosha gose ikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashora gushika mu gihugu cy'amavukiro.
Nahamagaye mu bugizi wa HR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi, ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu.
UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home.
Ati twe nka HR tuzi neza igizo mpunzi yandikishije kugira ngo zitahe ku bushake, kandi turabyumva. Turimo gukorana n'ibiro bya leta ya Uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho. Byaratinze ariko hari icyo turimo gukora. Ntabwo naguha umunsi ntarengwa, ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura. Icyo nakubwira nuko nka HR ntabwo turimo gushishikariza impunzi kugira ngo zitahe, ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe. Ibyo ari byo byose byatumye gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HR. Ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HR, hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi burundu, akaba ari byo gutahuka ku bushake amahoro amaze kuboneka mu gihugu cyakavukire, guhabwa ubwenegihugu n'igihugu kiba cyarakiriye izo mpunzi, hamwe n'ugushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi na amakuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.